radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nje kwa suhuza mwikwe na venite nshimi imana mwugwana mutkunzira kuri FM nungwe chenda na gata tunibiche vitatu ikarunji na FM mijana na kani nibiche vitatu ikigali na humo burundi tuli kumirongo migofi asho tuwewe kuri metro chumini chenda na makunyaviri nebjiri beri njungo huru tukwa baate gulie umenya makuru umenya Rwanda Martin Mateso wabaga mwje huku chumo Faransa yitabye imana kuri chuchungi rutarike makunyaviri kwa chila ya rafite imyaka mirongo irindwi yakoreye radio na televiziyo by'u Rwanda imyaka igera kuri 15 turamuvuga ibigwi. Mu Burundi abana b'abakobwa bakomeje kugurishwa muri Tanzania bajyanywe kugirwa abagore.
Mama nawe barayaga agitse ngo nta kibazo cyece ntangura kwa mama chapukati nuke ndandazi ngo ntangora nzogirirayo.
Ababyeyi babo babigiramo uruhare kubera ubukene inkuru icukumbuye y'ijwi ry'Amerika muri Tanzania. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Aisha Machano w'ishyaka cha Dema yarahohotewe n'abantu batazwi bamutwaye bakamuta mu ishyamba bakamukomeretsa ikazi mu kiganiro iwanyu mu ntara. Wero kumakuru avuga ijambo hino kuri sinde kumwe na Diane nini na hazwe.
Muri Tanzania abantu bataramenyekana bakubaguye bongera bakomeretsa cyane uwitwa Aisha Machano ajeje gutanga amakuru mu gisata cy'abakenyezi mu gambwe cha Dema uzimbere mu itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu nyuma yo kumukubagura bakanamukomeretsa bace baje kumuta mu ishamba. Umugambwe cha Dema uvuga ko yatabarijwe n'abanyonga mamoto bamusanze mu ishamba amewe nabi bace bamunyarukana kwa muganga. Uwo mugambwe ndenye kuvuga ko yanyujije mu gisagara citwa Kibiti kiri mu buseruko bwa Tanzania iyo yari yagiye mu rugendo rw'akazi. Abanyunyuruje bamubajije uwatanze itegeko ryo guturira impuzu perezida wa Tanzania Madamu Samia Suluhu Hassan iyo baratanze ku munsi wahariwe abagore mu 2023 hanyuma zigaturirwa mu karere ka Kilimanjaro. Polisi ya Tanzania yasabye abanyagihugu gutekana igira iti mu kurindira ko amatohoza twatanguye yerekana ibyamushikiye ababikoze n'igituma babikoze. Dusabye ko abantu batekana ababigezemo uruhara bose bazuhanwa vy'akarorero. Tuva muri Tanzania tuja muri Kenya aho Rigathi Gachagua aheruka kwomborwa mu mabanga ya vice president w'ico gihugu avuga ko umutekano we ubangamiwe. Mu kiganiro yari yagiranye n'amenyeshamakuru akiva mu bitaro yari amazemo iminsi kwivuza ububabare bwo mu gikiriza, Rigathi ejo yavuze ko ubutegetsi yahoramwo bwamwatse abahora bamukingira umutekano bamwe mu bakora mu biro vyiwe nabo barahagarikwa mu kazi. Rigathi Gachagua muri ico kiganiro yavuze ko ico zoba cose kizokwegekwa kuri president William Ruto. Majambo yiwe yagize ati yarirengagije ivyo yasabwe n'ubutungane anyaka abancungere umutekano wanje ihuti huti nyagira ikishikira canke igashikira umuryango wanje bizoja kugatwikiwe. Rigathi Gachagua muri ico kiganiro namenyesha makuru yabandanije kuvuga ko akatari kake muri kahise harabashatse kumwica. Yise president Ruto umuntu mubi cane w'inziko kandi yibagira n'ingoga uwamukoreye vyiza. Agira ati ndababazwa n'ingene umuntu nafashije kugira ngo abe president nizeye ashobora kunkorera ikibi. President William Ruto wa Kenya ntaco aravuga ku mugaragaro ku bijanye n'ikomborwa rya Rigathi Gachagua yigeze kwasoma mbike wiwe akaba yaranamuhesheje amajwi yatumye atorwa nka president wa Kenya. Inama nkenguzamateka na nshinga mateka za Kenya mu ndwi iheze niho zatoye zemeza ko Gachagua yovanwa mu mabanga ya vice president. Abakenguzamateka bavuga ko mu vyaha 11 yagirizwa basanze bitanu arivyo bimwagira. Ijwi ry'Amerika amakuru yacu tuyabandanirize mu by'intambara ya Hezbollah na Israel. Igisirikare cya Israel kigwanira mu kirere cyagabye ibitero ahari icicaro gikuru cy'igisata kijejwe iperereza mu murwa w'abarwanyi ba Hezbollah n'ahahingurirwa ibigwanisho vy'uwo murwi i Beirut ku murwa mukuru wa Liban. Itangazo Israel yasohoye rivuga ko ingabo z'ico gihugu zishe kandi Alaj Abbas Salame yari mu burongozi bwa Hezbollah, Haja Abbas Awache umuhinga yarajejwe ivyo gutanga amakuru muri uwo murwi na Ahmad Al Hassan yari ajejwe ivyirwanisho muri Hezbollah. Israel niyatomoye nimba abategetsi biciwe mu bitero Israel yagaze ku cicaro gikuru ca Hezbollah naho uwo murwi uhingurira ibigwanisho. ibigwanisho canke biciwe mu bindi bitero. Hezbollah na kiravuga kuri ano makuru. Abo Israel yemeza ko yishe baje biyongera kuzindi ndongozi za Hezbollah ico gihugu cishe kwa gatano muri zo harimo icegera co mukuru wo mu rwitwa Beit Jebila. Hagataho Israel yemeza ko yanasambu ya mabarabara aca mu kuzimu ari mu buseruko bwa Libani ari abagwanyi ba Hezbollah.
Urakoze byani nini na hazwi ya makuru mushobora kuyumva mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radioacuvewa.com na ku rubuga za YouTube, Facebook, Instagram na X address yacu ni Radio Yacu.
Wanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Umunyamakuru w'umunyarwanda Martin Mateso wabaga mu gihugu cy'Ubufaransa yitabye Imana kuri iki cyumweru tariki ya 20 Ukwakira. Yarafite imyaka 70 yari mu Rwanda, aho yageze kuwa gatanu w'icyumweru gishize agiye kuhakorera ibirori by'isabukuru imyaka 70. Martin Mateso yarapfuye mu gihugu cy'Ubufaransa, aho yageze ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa kane 1994. Yakomereje umurimo we w'itangazamakuru kuri televiziyo TV5 Monde, azwi cyane mu Rwanda nk'umunyamakuru kuri radio na televiziyo by'u Rwanda. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umwe mu banyamakuru bakoranye, Ali Yusuf Mugenzi. Ali i Londres mu Bwongereza. Ali Yusuf Mugenzi, wiriweho? Martin Mateso yaraye yitabye Imana, wabyumvise? Mwarakoranye Martin Mateso, umwibukiraho iki
mbere yo kuvuga icyo mwibukiraho? Venuste nifatanyije n'umuryango we n'abandi bose bamukundaga ijwi rye rikora kuri Radio Rwanda muri aka kababaro kuko yatuvuyemo. Nsubiye ku kibazo cyawe rero, Martin Mateso gihe twakoranye kuri Radio Rwanda namusanze ahakora, yewe ninjira muri serivisi y'Igiswahili we akora mu Gifaransa. Yari redakitora en chef w'Igifaransa, yewe ndi umunyamakuru utanzwe. Hanyuma aza kuhava bashinga television y'u Rwanda, ari mu banyamakuru bagiye mu mahugurwa mu Bufaransa, aza kugaruka atangiza mu batangije televiziyo y'u Rwanda, nanone ayoboye section y'Igifaransa.
None umunyamakuru Martin Mateso, mwakoranye ukwa mubonye ku kazi ke nk'umunyamakuru, yari umunyamakuru bwoko ki?
Basigaye bakoresha ijambo ngo imfura. Je navuga ko namubonaga ari imfura, n'umuntu wavugishaga ukuri ku kintu ahagazeho abona ko ari ukuri. Martin ntabwo yatinyaga kukivuga. Hanyuma kuba ari umuyobozi yarafite abantu ayoboye muri serivisi, ntabwo nigize numva hari umuntu wagiranye ibibazo nawe mu bantu yari ayoboye. Navuga ko yafite ubuyobozi bwiza muri sekisiyo y'Igifaransa. Mu mibanire n'abandi nkanjye wakoraga mu Giswahili n'abandi muri serivisi y'Ikinyarwanda, nabonaga dusabana na Martin. Hari umuntu useka, hari umuntu uganira, sinigeze mubona yarakaye. Nabonaga ari umuntu ukunda akazi ke, buri gihe akinjira ku kazi n'akamodoka ke agakora akagenda. Kandi ikintu muziho ni uko yakundaga n'abana be, yakundaga n'umudamu we umufaransakazi wakoraga kuri ambasade y'Abafaransa.
Ije mwakoraga muri iyo myaka za 80 za 90 nibihe bitari byoroshye mu rwego rwo gushaka makuru uko abonaga Martin Mateso yashakaga makuru wamubona gute mu rwego rwo gutunganya makuru kunyo kuyageza kuba yumva
uko kubwira Martin gye na Sanzari redactor chef ntabwo yakomukaga ajya gutara abakuru kuko radio Rwanda yakoraga yari fite abanyamakuru basohoka kujya gushakisha makuru bakayazana noneho bakategura bakayaduha abakora mu Gifaransa abakora mu Kiswahili mu Kinyarwanda bakayaduha ubwo rero icyo muziho nuko yari umuntu wizewe na leta kubera ko yari umuntu kubera umwuga we ndibuka ingendo zitari nkeya yagiye hanze gukurikirana amanama akomeye yoherejwe na Radio Rwanda cyangwa aherekeje abategeti b'u Rwanda barimo na Perezida Habyarimana ubwo rero icyo cyizere leta yari imufitiye na Radio Rwanda ubwayo imufitiye bigaragaza ko yari umunyamwuga nyawe bishoboka ko ariyo mpamvu ageze no mu Bufaransa yakomeje ako kazi nubwo tuzi ko hano ino mu Burayi kugira ngo uinjire uri umwimukira kandi w'umwirabura si kimwe n'umuntu ukavukire ariko Martin yashoboye kwinjira muri televiziyo y'Abafaransa akomeza akazi ke bigaragaza ko n'abayobozi ba TV5 y'Abafaransa baramushimye
Ali Yusufu mugenzi umunyamakuru wakoranye na Martin Mateso dusezeraho uyu munsi ndagushimiye cyane ku bwa kakanyuhaye ijwi rya Amerika
urakoze cyane Ernesto
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS irasaba ibihugu gukuraho akato byari byarashyiriyeho u Rwanda kubera icyorezo cya Maribor inkuru irambuye Eric Bagirubusha
mu kiganiro ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryahaye abanyamakuru kuri iki cyumweru bari kumwe na Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda bagaragaza uko icyorezo cya Marburg gihagaze bavuze ko mu minsi 6 ishize nta bwandu bushya bwabonetse kandi ntawe cyahitanye Bwana Tedros Adhanom Ghebreyesus kuri ishami ry'umuryango w'abibumbye ku isi ryita ku buzima yavuze ko ibi byose byatewe n'ingamba zashyizweho na leta y'u Rwanda gufatanya n'abandi bafatanyabikorwa uyu ni Bwana Sabin Sanzimana minisitiri w'ubuzima mu Rwanda asobanura uko virusi ya Marburg ihagaze mu Rwanda
turi kubona ibipimo byiza byaho icyorezo cyerekeza tumaze hafi iminsi 6 nta wanduye iyi virusi igaragaye mushya ndetse n'abitaba Imana ntawe twabonye muri iminsi 6 ishize bigatanga icyizere nubwo icyorezo kitararangira ariko bikanatuma dukomeza imbaraga zose kugira ngo haba hakiri icyuho haba hari umuntu umwe cyangwa wahuye n'urwaye tutaramenya tube twabasha kumugeraho bityo tugere ku ntsinzi mu buryo budatinze
Bwana Tedros ukuriye OMS yashimye ubutegetsi bw'u Rwanda kuri iyo ntambwe ariko by'umwihariko asaba ibihugu byari byarashyize u Rwanda mu kato kurukura kuri uwo murongo ishami rya OMS rivuga ko bitabaye ibyo bishobora kwangiza ubukungu bw'u Rwanda
I would also like to reiterate that based on a risk assessment
Ndashaka gushimangira ko dushingiye ku byagenzuwe ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima risanga akato kashyizweho mu by'ingendo n'ubucuruzi katagikenewe kandi gashobora kugira ingaruka ku bukungu bw'u Rwanda nta kindi bishobora kutuzanira mu bukungu n'ingendo nta kindi mu by'ukuri natindaho uretse iyo ngingo hari bimwe mu bihugu byumvise iyo nama ariko ibindi byashyiriho akato u Rwanda mu by'ingendo n'ubucuruzi byagombye kwisubiraho
those countries to reverse those restrictions
Bwana Tedros muri urwo rugendo rwo guhangana na virusi ya Marburg yashimye abafatanyabikorwa bafashe ya mbere kuko u Rwanda hafi ndetse na OMS yizeza ubufatanye ko buzakomeza
OMS izakomeza gufasha leta mu gushaka igisubizo dufatanyije n'abafatanyabikorwa bacu twatanze inzobere mu bya tekiniki n'ibindi bikoresho mu kurwanya iki cyorezo. Ndashimira by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi, Ubwongereza ku nkunga bateye OMS n'abandi bafatanyabikorwa.
Bwana Sabin Nsanzimana, Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda, yanasabye abaturarwanda kudaha akato abakize virusi ya Marburg, anongeraho ko bazakomeza kubaba hafi bakurikirana imibereho yabo.
Gukira indwara nyine buri wese ashobora kurwara indwara iyo yose, ariko gusubira mu rugo abantu bagatangira kuvuga bati uyu nguyu yarwaye iki n'iki, turabirwanya cyane. Ahubwo tubafashe, tunabegere mu kazi, ahandi no mu ngo, aho tubana nabo mu miryango, aho tuzi, kugira ngo bumve yuko igihugu twese n'umuryango nyarwanda ndetse n'ababa mu Rwanda twese tubashyigikiye, kuko baciye mu bihe bitoroshye, ariko tuzakomeza kureba mu buzima bwabo. Hari n'abatarakira n'ibisigisigi cyangwa virusi yabashegeshe, ariko hari n'abatarigeze bagira ibimenyetso bikomeye, bahise umubiri wirwanaho, bafashwa kuba bayitsinda mu mubiri wabo.
Kugeza ubu virusi ya Marburg ntigira umuti yewe nta n'urukingo mu guhangana nayo, uretse kuvura ibimenyetso byayo nk'uko byemezwa n'inzobere mu buvuzi. Mu Rwanda kuva iyi virusi yamenyekana, imaze guhitana abantu 15 abakirwaye n'abantu batatu gusa, mu gihe abanduye bose hamwe bagera kuri 62, hakize 44 nk'uko bitangazwa na OMS ndetse na Leta y'u Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri mu bihugu byafashe ya mbere mu kohereza inkingo mu Rwanda zo guhangana n'iki cyorezo. Turi kandi no mu bihugu byafashe ingamba zikakaye ku bagenzi bava mu gihugu cy'u Rwanda berekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikigali.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kigo nziri Kinyarwanda. Mu Burundi, abana b'abakobwa bakomeje kugurishwa muri Tanzania bajyanywe kugirwa abagore, ababyeyi babo babigiramo uruhare kubera ubukene. Inkuru ijwi ry'Amerika bategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi, magezweho na Thierry Vendayishimiye.
Naho atakintu cyabaye mu gihugu ndo bamwe baracya baguma bavuga nyine ngo ndi nyimara
nibiro nyorohera
gushika yo nyamurutana.
Ayo murira n'agahinda n'ayabigeme b'abarundi kazi baheruka kwirukanwa muri Tanzania, bafatiwe mu nzira bajanwe n'ababagurisha kubashaka kubagira abagore babo muri ico gihugu, bakugwa mu mihani wabo mu masaha y'ijoro buriko buraca. Ababagura babacisha mu nzira badashobora kumenya, kugira ngo ntihagire uwotoroka asubira inyuma. Mbonimpaye Audrey, umukobwa afite imyaka yo hagati ya 17 na 19, ava muri komine Giharo, intara ya Rutana. Numwe mu bakobwa abakunzi b'ijwi rya Amerika basanze mu ntara ya Makamba, aharindiririye ko yosubizwa mu muryango wiwe kugira yisange mu buzima arimwo. Uku niko byatanguye.
Kiharaje umugabo wa Tanzania batanana n'undi wahaya Gitanga. Umuntu yaje avuga ati shaka umukobwa yoja kwimuka Itabora kurongorwa. Bashya bamubwira ati rero mubyeyi twe twagomba umukobwa aja kurongorwa Itabora. Ati ni twebwe tumukeneye mama gashyiramo amahera 5,000 by'amarundi ngo nagashimu wene yaraje kurondera abakobwa nyina yadutwaye turi babiri.
Ubwo buzima bwo kugurishwa nk'igitungwa yabusangiye na Nduwimana Yudesi, umukobwa w'imyaka 20 wo ku Rubaho mu Rutana. Imbere yo kuvanwa imuhira igihe cy'isaha 10 z'ijoro, bamujanye kurongorwa n'uwatazi mu gihugu cya Tanzania na katakoze ngo yanke kugurishwa.
Aje wacu bavugana na mama yuko yabagomba umukobwa atwara kuyimugwa. Mama nawe barayaga agize ngo nta kibazo cyeca ntangura kwa mama chapuka tinuke ndadazi ngo ntangora nzogirira ayo champungati jekweli ntakuntu ndoza kurongorwa ku muntu ntazi, kandi n'uwo mugabo ari rya mbere ndamubonye jekweli by'amahera babivugana buke buke na je ntumva je simenya yuko baba barabahaye amahera je nta namake yo ampaye ari nda byase ba mama ni bene bakumye bambwira ati genda.
Uwera batwaye bumva avuga ko niyabashikana muri Tanzania k'umukobwa umwe ahabwa inka 15. Abo bigeme mu kubatwara nta bibaranga baba bafise, ibyo biraheza bikababera ingorane mu nzira bacishwa mo iyo bishitse bagahagarikwa n'inzego zijeje uruja n'uruza. Audrey na Yudesi barafunzwe iminsi 4 mu gashe Tanzania kubera kutagira ibibaranga. Bo bibaza ko mu gihe uwabajanye afise ibimuranga ko nabo atakibazo bogira. Bimwe mu byo bahendeshwa nk'amaronko bakiri mu nzira ni impuzu abakozi bagurirwa n'ubatwaye ibituma bataronka uko bahakana kubandanya urugendo kuko batoronka ibyo basubiza kuzoba mu buzima bwiza bwo kugendera mu miduga ku makinga no kujyama ku matera babihendeshwa nk'ubuzima bwa kazoza. Prosper Budunya ni umubyeyi wo muri komine Kayogoro yatwawe abana biwe babiri haraheze imyaka ibiri ntiyamenye uko bagiye n'ababajanye mu gashavu kenshi n'agahinda k'abana biwe arengerwa no kubona udomunuto kikuri mu rugo rudandazwa ariko ntahanwe
urarira hanyuma ugahora none wogira gute
ega umutekano uva mu gihugu
ega naho umushikirizo ubutungane ubutungane bwo aca bwa ngo arambeshyira bikabigeza
birambabaza cyane
twe turi ko turasaba igihugu ko cyo dutakira dufasha ntihagire umwana asubira kuzimira bagashobora kuzibira hariya ku muragarazi uwo nawe tuzobona ari karakora iyo misiyo yaha tumufashe tukamuha abajejwe umutekano bazoteze kumufata bongere bamuhane.
Ndengeje David umuyobozi ajeje uterambere ry'ingo n'ikibano mu ntara ya Makamba aremeza kugo rudandazo kuba bigeme barubona yisunze abirukanwa bafatiwe Tanzania usanga bava mu miryango itifashe n'iyababyeyi batabanye neza. Kwa nkuru nziza Adelaide ni mu muryango murezi wakira abana birukanywe Tanzania agakura no mu kigo Stamu gifasha abo bana natahura ibiriko biraba kubigeme b'abarundikazi arabye urugero biriko
tabona yuko haza nk'abana benshi barenze usanga biraturengeye ejo haje abana batanu no munsi haje abana bashika hafi cumi ryari haje abana bashika mirongo ine ubure ntibasiba kuza misi yose yarenze birababaje cyane nk'umubyeyi abwira umwana ngo genda wubake ku muntu atazi atazonewe kwigera abona n'umunsi wa rimwe icyo twosaba abo bavyeyi uko buza baritonda bakihangana batarindiriye yuko baja kudandaza abana babo.
Uyu mugabo wo muri komine Mabanda w'imyaka irenga 40 abonye ababigeme uko niko yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Ndabibonye bino bintu by'aba bana binteye agahenda kenshi nabyitegereje nk'umubyeyi nabyaye jambo baje kubona igihugu cyacu abana bacu bahe bagenda Tanzania aba bakobwa bacu bavino mu gihugu cy'u Burundi kuko cyasanga bagiye kubakana n'aba Tanzania iyo bashitse ari turumva ko bagira ibibazo bikomeye bo bantu cyano bahanura n'ukuri bovayo bakavibu ibujimo kadibona cyo no saba leta y'u Burundi nuko twosaba yuko abavyeyi badafite amiko koro yo gukurikirana ababana neza yuko leta yogira ikintu yoshiraho cyo bafasha kugira ngo abana bagume hafi y'ababyeyi ntibagume baza kugore ko mbese bibuki Tanzania.
Niyongere Charlotte ni umukenyezi arongoye abandi ku mutumba bikobehe zone gitara ya komine Mabanda. Uwo mutumba uba ku miryango myinshi yabimukira iva mu ntara zitandukanye z'igihugu kubwiwe na gahinda ku babyeyi kuko bigumye uko na kazoza k'igihugu kogorana
n'ukuri abo bantu barasambura ingo cyane gose baje kubaka n'abana bakabashingiza Tanzania babahaye amahera kuranze umwana bakubwira yuko bamuhaye 140 si kuri barababaye mugabo natwebwe abavyeyi bo mu gihugu cy'u Burundi twese dufise ubwo bukene kandi twokwigarukana ko umutima w'ubuvyeyi nk'umuvyeyi ndumva mbabaye cyane ndetse no kwihebura nkabona yuko igihugu mu minsi kitazaba gifite kazoza kubera abo bana ari bato batariko bariga n'amashuri nkabona ko iterambere zotugora mu minsi.
Mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu ngo bavuga ko bagerageza gukorana n'igihugu cha Tanzania biciye mu migwi y'ibyo bihugu bikurikirana ibibazo by'abantu bafatwa muri izo nzira bafatanyije n'igisata cyaho ni kijejwe ingenzi OIM abo bantu batagira ibyangombwa bagatahukanwa. Niyubawe Ines Sonia ni umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu.
Akabo twotera abarundi bashaka gukora mu makungu nuko bogerageza bakagenda bafite ibyangombwa bibemerera gukorera mu makungu ndetse bakagenda bafite n'ibyangombwa bibaranga icyanyuma bakagenda baraba yuko bafite imyaka yo gukora. Aho rero turatera akamo n'abavyeyi n'abajeje intwaro umutekano ubutungane ndetse abarundi bose muri rusange kugira ngo bazere bafasha muri icyo kintu hagende gukora koko hanze umurundi abirekurirwa n'amategeko.
Abana babigeme bajanwa mu rudandazo aho go kuja kurongorwa mu gihugu cha Tanzania abenshi bava mu ntara zihano rubibe n'ico gihugu cha Tanzania nka Rumonge Makamba Harutana Ruyigi Chankuzo na Muyinga.
Urakoze Thierry Vendayishimiye tugeze ku rubuga rw'imikino mu Burundi nyuma yo gutsinda imikino ine kuri ine mu ijonjora rya mbere ry'imikino ya Basketball Africa League ikipe y'Urunani igeze ku kiciro cya kabiri Desiratunga Imana. Kuri no w'Imana ni Urunani gwakina urukino rwa nyuma aho gwatsinze umugwi wa Gendarmerie Nationale Basketball Club huo muri Madagascar ku manota 112 kuri 56 kwabaye urukino rwa kane Urunani rutsinze munkino zine rwategerezwa gukina inyuma yo kubona ayo manota 8-8 umugwi runani waciro mu burenganzira bwo kuzitabira inkino z'amajonjoro ya kabiri yiswe Elite 16 izo nkino atagihindutse nkuko tubisanga ku rubuga rw'ishyira hamwe rya basketball muri Afrika FIBA Afrique biteganyijwe ko zizotangura igenekezi rya gatanu gushika rya 17 z'ukwezi kwa 11 igisagara cha Abidjan muri Côte d'Ivoire nicyo cyonyine kimaze kumenyekana ko kizakira izo nkino mu kurindira ko imigwi imenyeshwa ahandi izokinira Elvis Hakizimana icegera cyo menyereza w'umugwi w'urunani inyuma y'izo nsinzi zine kuri zine arerekana icyabafashije gushika kuri izo nsinzi
twarubatse ekipe gushasha hari abo twari dufise twatangiye saison hagiye ibujumbura n'amaplayoff iyo ngiye ko amaherewa abiraje kuhanforsa ayo maherewa rero yumvikana mu gihe bikenewe yuko amaposta mwamwe aba hanforse rero ayo maherewa yaje twasanze aho ibintu byo dushaka kuvuga ya muri création ya jeu ya mu ko carte cyangwa muri défense kuronka aba mu pivot akomeye ashobora gusunikana ashobora kudufasha abahobo mu intimidateur ibi ni profil twaze kenya kandi ona yuko byagenze uko nyine ama bahuye nabo tuna dufise bica bituma ikipe imera neza
uwo mumenyereza aremeza ko akazi kabaraririye muri Elite 16 katoroshe ariko ko bagiye kwitegura Desirato Ngimana Kigali Ijwi rya Amerika ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'umupira w'amaguru amavubi ishigaje imikino ibiri mu itsinda ryayo mu majonjora yo gushakisha itike y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu Jean-Claude Munyandinda
abo nabari bagize itsinda rya muzika rya Orchestre Mara aho bagiraga bati dusanze ari ngombwa ngo turate amavubi ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'umupira w'amaguru natwe hano ku ijwi rya Amerika dusanze ari ngombwa ngo duterere akajisho muri ikipe dushungure dushyire ku gipimo turebe ingano y'amahirwe yo kwerekeza mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu u Rwanda rusigaranye ikipe iherere mu itsinda rya kane mu matsinda 12 agize amajonjora ya nyuma yo gushakisha itike yo kwerekeza muri Maroc mu mpeshyi y'umwaka utaha ahazabera imikino y'icyiciro cya nyuma cy'irushanwa rya Coupe d'Afrique des Nations Cannes usibye amavubi y'u Rwanda andi makipe ari muri iri tsinda rya kane ni Kagoma z'indashyikirwa za Nigeria intarangwe za Benin n'abafozi ba Mediterane ikipe y'igihugu ya Libya mu cyumweru gishize ikipe y'u Rwanda yongeye kugarura akajisho ubwo yatsindaga Benin ibitego bibiri kuri kimwe mu mukino wo kwishyura wahuje amakipe yombi kuri Stade Amahoro i Remera iyi ntsinzi abantu benshi ntibari bayiteze kuko nta minsi itanu yari ishize Benin inyagiye u Rwanda ibitego bitatu ku busa umwe mu basesenguzi b'umupira w'amaguru akaba umunyamakuru kuri imikino kuri radio na televiziyo dis mu Rwanda Kazungu Clever arasanga urugamba rwo kubona itike ya kane rugikomeye ku basore b'amavubi kuko bigisaba imibare y'amahurizo
urakoze Claude Munyandinda ikipe y'igihugu amavubi gutsinda Benin byari bikenewe ariko imibare iracyagoye kuko gutsindwa na Benin match ibanza byadushyize mu mibare ikomeye cyane iyo dutsinda Benin mbere cyangwa tukanganya nayo tukaba dufite amanota 6 byibura byari kurushaho koroha ariko amavubi arasabwa gutsinda Libya akagira amanota 8 yaba byiza Nigeria ikaba yatsinze Benin noneho mwaci yo muri Nigeria u Rwanda ruzaba rusabwa kunganya ariko nabwo ari ukureba uko byagenze hagati ya Libya na Benin ari Benin isabwa gutsinda tukagira amanota 9 kuko twebwe niyo twatsinda Libya tukanganya na Nigeria twagira amanota 9 icyo gihe bareba guhura kwanyu tunganyije amanota ya Benin niyo afite amahirwe yo kujya muri kane imibare yacu rero iracyagoye cyane
Jean Claude Munyandinda ijwi rya Amerika i Kigali
ni hano dusoreje aya makuru iwanyu ntare makoze kudutega amatwi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi urupfu rwica umusaza ruba rwishe umuhanuzi mu gusezera kuri Martin Mateso umunyamakuru w'umunyarwanda wabaye indashyikirwa kubera ko yari n'umuhanzi waririmbye urukundo akabwimakaza mbasezeyeho kuri iyi ndirimbo ye Viviana iririmbwa na Emmanuel habishuti umunsi mwiza bari kumwe na Venuste Nishimiye Imana
Viviana, Judy, and Jane.